nongeye kubaramutsa amahoro neza. Ndanezerewe ko mwongeye gukoranira ngaha kugira ngo mwumvirize ivyerekeye abantu bahambaye b'Imana. Murafise igitabo cya kane. Aho rero ni vyiza iki gitabo hamwe n'iyi kasete vyateguwe n'ishira hamwe ryo gufata amajwi ku isi yose. Turabe igicapu cya mbere. Habaye ikigoyi gihambaye cyane mu gihugu cy'i Kanani. Hari umugabo yitwa Elimeleki yafashe ingingo yo gufata umuryango wiwe ngo bimukire mu gihugu cy'i Mowabu, kuko hoho yumvise yuko hari ibyo kurya. Bace bafata ibyo batunze byose baratekera bafata urugendo baje i Mowabu. Ngira ngo murababona muri iki gicapu. Elimeleki hamwe n'umugore wiwe yitwa Naomi bari bafise abahungu babiri. Haciye igihe uwo mugabo Elimeleki arapfa, maze abahungu biwe babiri babira abakobwa b'i Mowabu. Umwe muri abo bagore yitwa Orupa, uwundi nawe yitwa Rusi. Haciye imyaka cumi, b'abahungu babiri nabo nyene barapfa. Naomi yumvise inkuru yuko habonetse ivyo kurya mu gihugu iwabo c'i Kanani, acafata ingingo yo gusubira iwabo. Abwira abakazana biwe ati, nimusubira inyuma kubera yuko mwangiriye neza hamwe n'umugabo wanje n'abahungu banje, musubire mu gihugu iwanyu. Imana ibahezagire, muze muronke abandi bagabo. Hanyuma baba kazana biwe batangura kurira cyane baravuga bati, oyaye, ntidushobora kuguma ngaha, turasubirana nawe mu gihugu cy'iwanyu. Ariko Naomi arababwira atoya abakobwa banje, nimusubire inyuma mugume mu gihugu iwanyu. Mbegi yaba wari Naomi wari kumvumere wute? Yari umunyamahanga, yari mu gihugu kitari c'iwabo, umugabo wiwe arapfa n'abahungu biwe nabo nyene barapfa. Mwene data asangwa uruwizeye by'ukuri, nawe umeze nka Naomi. Hari ibintu byinshi bidushikira ngaha muri iyi si, ariko tumenye yuko hano turabashitsi, iwacu ni mwijuru. Ntiwibagire yuko hano ku isi turiho kumara igihe gito gusa, ariko mwijuru ariho tuzokwama ibihe bidashira. Turabe igicapo kigira kabiri. Naomi yagomvye yuko baba kazana biwe bagumi Mowabu bakagumana n'abantu babo. Muri iki gicapo murabona yuko Orupa yasubiye inyuma, ariko Rusi yaranse rwose yemera kugumana na nabukwe. Naomi aramubwira atehera aba Orupa yasubiye inyuma, nawe ukwiye kugenza nkawe. Maze Rusi abwira nabukwe atahu zorara niho nzorara, ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, imana yawe niyo izoba imana yanje, aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije, ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Naomi rero yabonye ko atakamaro ko baguma baharira, aca yemera ko bajana i Betelehemu. Bashitse i Betelehemu hari mu gihe cy'imbura, hanyuma abagore b'i Betelehemu barababona baratangara cyane bati, mbega urya yoshobora kuba ari Naomi? Rusi yaranse gutandukana nayo nabukwe, naho Naomi yagerageje uko ashoboye kumwinginga ngo agumane n'abantu biwabo. Rusi yarakunda Naomi cyane ku buryo atashimye gutandukana nawe. Yemeye guheba igihugu c'iwabo, guheba n'abantu biwabo, yemera gukurikira umunyamahanga kugira ngo babane mu kindi gihugu. Mu by'ukuri Naomi yari umukene, yari umworo, nta mugabo yari afise, abana biwe bari barapfuye, ariko Rusi yaremeye kumukurikira, yemera guheba abantu biwe, aramukunda gusumba n'igihugu ciwe hamwe n'abantu biwe. Twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma igice cy'umunani ku murongo wa 35 kugeza 39. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, canke n'ibyago, canke no guhamwa, canke n'inzara, canke no kwambara ubusa, canke no kuba mwirinde, canke n'inkota? Kuko handitswe ngo twirirwa turicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri byo byose turushishwa kunesha n'uwadukunze. kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho rwo burupfu canka ubugingo canka abamarayika canka abaganza canka ibiriho canka ibizoba canka abafise ubushobozi canka uburebure bw'igihagararo canka uburebure bw'amajepfo canka ikindi caremwe cyose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Turabe igicapu cya gatatu. Naomi na Rusi barabakene. Umunsi umwe Rusi abwira nabukwe ati ndakwinginze undeke nje guhumba mu murima aho bariko baragenya ingano. Naomi aramwemerera, nuko Rusi agenda mu murima umwe w'umugabo yitwa Boazi, ariko ntiyarazi uwo Boazi uwariwe. Maze Boazi arashika aza mu murima iwe, hanyuma abaza umukoresha w'abagenya ingano ati mbega uyu mukobwa nuwande, nubwa mbere ndamubona. Maze uwo mukozi aramubwira ati uyu yitwa Rusi, numukazana wa Naomi bavanye mu gihugu cy'Imowabu. Maze Boazi aragenda yegera Rusi aramubwira ati ndakwinginze ugume ngaha muri uwo murima, ntugende guhumba handi kuko namaze kubwira abakozi kugira ngo bakorohereze. Maze Rusi yikubita imbere y'ibirenge byiwe agira ati nagize amahirwe imbere yawe kandi ndi umunyamahanga, mbega byagenze gute? Maze Bowazi aramubwira ati numvise ibyawe ingene wagiriye neza nyokobukwe igihe yabura umugabo wiwe n'abahungu biwe, ati kandi ningene wahebye igihugu cawe naso na nyoko n'abantu bawe ukemera kuzana na Naomi mukabana muri iki gihugu c'abanyamahanga. Imana ikugirire neza kuri ibyo byiza wakoze. Maze Bowazi amuha ibyo kurya byo gufungura, yongera amuha n'impeke nyinshi ashira inabukwe Naomi. Maze Bowazi yongera kubwira abakozi biwe kugira ngo baze barasiga ingano inyuma bariko barimbura kugira ngo Rusi azaratoragura, yongera ababwira ngo basokorore tumwe tumwe tuvuye mu miganda kuko byari bigoye kubikora. Bumaze kwira, Rusi yari amaze kuronka ibitari bike hamwe n'ingano nyinshi atwara muhira. Maze Naomi aratangara abaza Rusi ati mbega ibyo byo kurya byose bingana gutyo wabikuye hehe? Nawe ti namye mu murima wa Boazi. Naomi ati Imana imuhezagire cyane kukurya n'inshuti yacu ikomeye. Ubu naho turabe igicapu cya kane. Bari bafise umugenzo muri icyo gihugu yuko iyo hagize umugore apfakara yuko inshuti yo hafi muri uwo muryango yategerezwa kumucura. Umunsi umwe Naomi abwira Rusi ati mwananje ngomba kukuronderera umugabo azogerageza kukubungabunga. Aramubwira ati Boazi numwe mu nshuti zacu zikomeye cyane, none rero ugerageze witegure kuri uyu munsi hanyuma ugende kumugoroba ahasinziriye ugumane nawe. Usoboke hanyuma niwasanga aharyamye upfukure uburengete ku birenge byiwe hanyuma abari huryama. Maze Rusi aramwumvira abigenza nk'uko Naomi yamubwiye, aragenda asanga aho Bowazi aryamye apfukura ku birenge byiwe aryamaho nyene. Mu gicugu Bowazi yikanguye aratangara cyane kubona hari umugore yaje kuryama hafi y'ibirenge byiwe. Maze Bowazi aramubaza ati mbega we urinde? Maze Rusi nawe arishura ati ni jewe Rusi umusabyi wawe. Maze Bowazi aramubwira ati mwananje ntutinye ntugire ubwoba, jewe ndi inshuti yawe ariko kandi hariho uwundi andusha kuba inshuti yanyu wo hafi. Ugume ngaha kugeza bukeye hanyuma ndagenda mvugane nawe numve yuko ashobora kukwabira, natavyemera jewe nzobikora. Nuko Rusi aravyemera aguma ngaho, ariko muri iryo joro Rusi hamwe na Bowazi ntibigeze baryamana. Ataragenda Bowazi yaciye yongera guha Rusi ingano zitari nke ajana kwa Naomi. maze Naomi abaza Rusi ingene vyagenze. Rusi nawe amwiganira ibintu byose ingene byabaye. Naomi abwira Rusi ati mukobwa wanje guma ngaho urindire urabe ingene bizogenda, ariko ndazi neza yuko Boazi atazoruhuka atabonye yuko ibintu byose bitunganye. Tugeze ku gicapu cya gatanu. Bukeye Boazi yaciye aja kurondera abashinga ntahe bashika kuri cumi, ahamagarana Naomi n'inshuti kugira ngo bagire inama. Bamaze kwicara, Boazi arababwira ati Naomi amaze kuva i Mowabu, ubu yagarutse, none agomba kugurisha itongo ryahora ari ry'umuhisi Elimeleki inshuti yacu. Niyumviriye yuko nkwiye kubibamenyesha kugira ngo mwebwe abari mwe muronka uburyo bwa mbere bwo kurigura. Asangwa mugomba kurigura, nagomba mubivuge turi muri rikoraniro imbere y'abashinga ntahe, nahasangwa mutarigura navyo nyene mubimenyeshe. Maze iyo nshuti yo hafi iravyemera yuko ishobora kugura iryo tongo. Hanyuma Boazi aramubwira ati niwe watwara iryo tongo uca utwara na Rusi kugira ngo abe umugore wawe. Ya nshuti ntiyagombye kurongora Rusi, nico catumye acarekera Boazi kugira ngo abikore. Maze ya nshuti yo hafi acakura ikirato agiha Boazi. Icyo cyari kimenyetso cyo kwerekana ko Boazi aronse uburenganzira bwo kwabira uwo mwigeme Rusi. Murambubona muri iki gicapu ingena muhaye bya birato. Nuko rero Boazi amaze kurongora Rusi yaciye asaminda abyara umwana w'umuhungu. Maze abagore b'i Betelehemu babwira Naomi bati Imana ishimagizwe cyane kuko uronse umwana w'umuhungu, azoba umuntu mukuru mu ihanga ry'Abisirayeli, azokubungabunga mu butamakazi bwawe kuko umukazana wawe agukunda cyane. Uwo mwana w'umuhungu Boazi na Rusi bavyaye bamwita Obedi. Obedi yabaye se wa Isayi, Isayi yavyaye Dawidi. Turabe igicapu cya gatandatu. Haciye imyaka myinshi myinshi cyane inyuma y'inkuru ya Rusi, Imana yatoye uwundi mugore kugira ngo ayikorere. Uwo mwigeme Imana yatoye yari uwo mu muryango wa Rusi, kandi yari yiteguriye kwabirana n'umugabo yitwa Yosefu, nawe nyene yakomotse mu muryango wa Rusi. Umumarayika w'umwami Imana yaraje yiyereka Mariya aramubwira ati urahiriwe ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Mariya yatanguye kwibaza iyo ndamukanyo iyariyo. Umumarayika aramubwira atuzotwarinda ubyara umwana w'umuhungu kandi uzumwite Yesu kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Umwami Imana azomuha intebe ya sekuruza Dawidi kandi ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abwira umumarayika ati ibyo byoshoboka gute ko jewe ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramubwira ati nta kintu na kimwe kidashobokera Imana. Kandi Mariya kuko yubaha Imana aravuga ati ehe ndi umusabyi w'umwami Imana, bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuzwe. Mugenzi wanje, byari byaravuzwe kera cyane yuko Mesiya azoza akabyarwa n'inkumi Mariya, kandi ko azokomoka mu muryango wa Dawidi. Abantu benshi batizera Imana ntibemera yuko Yesu Kristo yabyawe n'inkumi, ariko kandi ivyo si bisanzwe kuko ivyo vyategerezwa kuba mu buryo bw'igitangaza. Wibuke yuko atakintu na kimwe kidashobokera Imana. Ubu naho tugeze ku gicapu cindwi. Hari umugore yitwa Hana, yari umugore akunda Imana cyane, kandi yari umugore agira kabiri w'umugabo yitwa Elukana. Umugore wa mbere yari afise abana, ariko Hana wewe nta kana na kamwe yari afise. Nico gituma uwo mugore wa mbere yaguma amutwenga kandi akamugirira nabi. Kumwaka Elukana yame ajana umuryango wiwe bakagenda mu rusengero rw'ishiro gushikanira Imana ibimazi no gusenga. Eli niwe yari umuherezi akora mu rusengero muri ico gihe, maze umunsi umwe Hana aza afise umubabaro mwinshi cyane mu rusengero. Yaraje ashika mu rusengero arasenga n'ijwi ry'iyoroherije aravuga ati, Mana Uhoraho nyene ingabo, niwa nyibuka ukantera iteka ukampa umwana w'umuhungu, nzogushimira kandi nzomugusubiza kugira ngo agukorere. Nta n'urupfuhe ruzokwigera rumugera ku mutwe. Eli yari yicaye ku muryango w'urusengero amwitegereza, akabona abombagura iminwa ariko ntajwi cyangwa amajambo yumvikana. Yiyumviriye yuko yari aborewe, aramukankamira atuzogeza ryari kwa muburewe. Ariko Hana aramubwira atoyaye mugenzi, jewe simborewe, ahubwo nariko ndacunshuburira amarira yanje imbere y'Uhoraho. Maze Eli aramubwira ati, ugenda amahoro mwana wanje, maze Uhoraho akwishure ibihwanye nuko wabisabye. Maze Imana yibuka umubabaro hamwe n'amasengesho ya Hana, iramwishura imuha umwana w'umuhungu, maze amwita Samweli. Naho Hana atari bwaronke akana, Elukana ntiyigeze amwankanamba kandi ntiyigeze amwirukana, ariko yaguma amubungabunga kandi amukunda. Mu Banyefeso igice cya gatanu ku murongo wa 28 na 29 hatubwira ngo, ni kwa bagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero. Turabe igicapu 18. Mbega muribuka icyo Hana yasezeraniye Imana? Egome yasezeranye yuko Imana niyamuha umwana w'umuhungu ko azoca mutanga kugira ngo akorere Imana. Nuko Hana amaze kuvyara uwo mwana w'umuhungu akamwita Samweli, amaze kumucutsa yaciye amujana mu rusengero rw'ishiro. Aho rero niho yarakwiye gukorera Imana afatanije n'umuherezi yitwa Eli. Eli yarafise abahungu babiri, ariko abo bahungu bari bameze nabi cyane, bakora ibintu biteje isoni izina ry'Imana. Eli yaragerageza akabahanura ariko ntibashobora kumva ibyo ababwira. Umunsi umwe hari mu ijoro, maze haza ijwi rihamagara riti, Samweli we, we Samweli we. Maze Samweli acarikangura agenda arirukanga shikira Eli ati, sabwe ndi ngaha, asanga ari jewe uhamagaye. Eli aramubwira ati, mwananje sinaguhamagaye, subira kuryama. Haciye igihe gito Imana yongera guhamagara iti, Samweli we, we Samweli. Maze Samweli arongera arabyuka agenda kwa Eli. Ibyo byabaye gatatu kose, maze Eli aratahura neza yuko ari Imana yamuhamagaye. Maze Eli abwira Samweli ati, subira kuryama, maze niwumva rya jwi ryongeye kuguhamagara ucuvuga uti, ndi hano, nuvuge kuko jewe umusabyi wawe nteze amatwi. Uko rero niko Samweli yabigenjeje. Maze Imana imubwira ibintu byose igiye gukorera ihanga ry'Abisirayeli. Imubwira yuko izocira urubanza Eli n'umuryango wiwe, kuko byamunaniye guhanura abahungu biwe. Mugenzi wanje, nagomba yuko hano twigamwo ibintu nka bitatu. Ubwa mbere, iyo dutanze isezerano ku Mana dutegerezwa kurishitsa. Hana yari gushobora guhindura igihe yabonye yuko asamye inda hanyuma akabyara umwana w'umuhungu, ariko siko yabigize, yakomeje gushitsa isezerano ryiwe. Ikigira kabiri, igihe Imana iduhamagaye dukwiye kwitaba tugakora ibyigomba, maze tukavuga tuti, ndi hano, nuvuge kuko jewe nteze amatwi. Ikigira gatatu, asangwa wewe uri umubyeyi, mbega uratoza indero nziza abana bawe ukabigisha neza ingene bakwiye kumvira Imana. Eli yari umuherezi ariko vyaramunaniye gutoza indero nziza abana biwe kandi amaherezo bahavuye baciga urubanza n'Imana baronka igihano. Nagomba yuko mwobanza mukazimya iyi kaseti hanyuma rero mukagerageza kuganira kuri iki cigwa mumaza ako kanya mubiganira ko muheze musubire muvuze mwumvirize. Tugeze ku gicapu cy'icyenda. Imana yarahanye baba hungu b'ibigonde bo kwa Eli kuko baguye mu ntambara igihe Abisirayeli bari ko baragwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bamaze imyaka 20 yose bacura bufuni na buhoro Abisirayeli kandi babagirira nabi. Mu nyuma Abisirayeli barihanye barahindukira bagaruka ku Mana. Samweli ubu rero yari yarakuze ari umugabo kandi niwe yari umuherezi w'Abisirayeli. Maze abwira Abisirayeli atasangwa by'ukuri mwihanye mugahindukirira Uhoraho nimuhebe za mana zibigirwa mana by'abanyamahanga. Nimwishikanire Uhoraho abari we mukorera wenyene nawe azobagobotora abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Maze abantu bose bumvira iryo jambo baca baraza bakoranira imisipa niho Samweli yabasabiye kuhoraho. Maze Abafilisitiya bamaze kumenya yuko Abisirayeli bose bakoraniye imisipa baca baritegura kugira ngo baje kubarwanya. Maze Uhoraho azana inkuba n'imirabyo ituragara cyane. Maze Abafilisitiya bagira inzoberanya baburiyo baja niyo bava kugezaho Abisirayeli baje bakabahwikira bakabica bose bagahera. Mbega urazi ibihe Abisirayeli bahindukiye bagati imana. Ibyo byabaye ibihe byinshi cyane mugabo baca bahindukira bakihana kandi igihe cyose bihana Imana yaci bababarira. Asangwa waramaze kumviriza ayandi makasete woba warumvise ingene bahindukiye bakagaruka kuhoraho. Icyatuma basubira inyuma nuko baheba Uhoraho bagatangura gukorera izindi mana zo muri iyi si atari imana z'ukuri. Mu gihe byaboneka yuko abo bantu bihebeye ibigirwa mana gose byatuma baca bagenda kure y'Imana, Imana nayo ikabareka bakamererwa nabi cyane. Zingurura ku gicapu cya 10. Hanyuma yaho Samweli yaramaze gukura atanguye gushika mu zabukuru. Maze abantu baraza kuri bo baramubwira batehera aba urashaje kandi ntitugira uwo kuturongora, turagusavye uduha umwami. Tugomba kumera nk'ayandi mahanga kugira ngo natwe tugire umwami atuje imbere. Ibyo ari byo byose ica abantu basavye nticanejereje Samweli namba. Mbega mwiyumvira yuko umurongozi nyakuri w'Abisirayeli yarinde? Ego n'Uhoraho Imana. Igihe Samweli yasenga akabaza Imana ivyiryo jambo, Imana yamubwiye iti ntuhagarike umutima cyane kuko abantu si wewe banse ariko banse jewe Uhoraho Imana ko ndababera umwami. Uko niko bamye babigenza mu bihe byose kuva igihe nabakura muri Egiputa, barampevye baranta jewe Uhoraho. Abwira Samweli ati bumvire ubakorere icyo bagusabye mugabo kandi ubaha impanuro ubamenyeshe hakiri kare ibizobaba ko kubera uwo mwami. Nuko Samweli abwira abantu ivyo Uhoraho yamubwiye byose, ariko abantu barasemerera batoya twebwe tugomba umwami, tugomba umwami nyine kugira ngo tumere nk'ayandi mahanga. Nuko Samweli asubira ku Mana yongera gusenga maze Imana iramubwira iti bemere nubaha umwami. Hariho umusore umwe yitwa Sauli yari umuntu w'umunyenkomezi mwiza muremure kandi mwiza w'umunyakaranga. Nuko Imana imubwira yuko uwari we kwiye kuba umwami, maze Samweli afata ihembe aryuzuzamwe amavuta hanyuma yasuka ku mutwe wa Sauli. Icyo cyari kimenyetso cyo kumenyesha abantu yuko Sauli ari we yatowe kugira ngo abe umwami. Abisirayeli bagombye kumera nk'ayandi mahanga yarasanzwe abakikije. Bagomba gusa nabo, ntibagomba gutandukana nabo. Nicyo gituma bace basaba ngo tugomba yuko natwe tugira umwami. Mwiyumvira yuko ibyo byashimishije Imana? Oya, mu byukuri Imana niyo bari bakeneye nk'umwami wabo. Mugabo bagombye yuko barongorwa n'umuntu asanzwe nkabo. Mugenzi wanje, ubwo weho ntiharaho uti Imana ukayiheba ngo ntikubere umwami mu bugingo bwawe, maze ukagomba yuko urongorwa n'umuntu asanzwe nkuko kwawe. Reka turabe igicapu cya 11. Ubu rero Sauli yari umwami w'Abisirayeli, maze Samweli amuha ubu butumwa akuye ku Mana ati: genda urwanye Abamaleki, ubatikize bose n'ibintu byose, arabagore n'abana n'ibitungano, ikintu cyose kibaho ugitikize. Nuko Sauli afata ingabo ziwe bagenda kurwanya Abamaleki, ariko aziguriza umwami yitwa Agagi. Kandi n'abantu ba Sauli nabo nyene baciye bafata ibintu bimwe bimwe barabiziguriza barabibika. Mbega muribuka icyagezwe Imana yari yatanze? Ego, bari bakwiye gutemagura byose bakabikuraho, ntihagire na kimwe basigaza. Maze haciye umwanya, Sauli na Samweli barahura, maze Sauli abwira Samweli ati: Imana iguhezagire, kuko nakoze igikorwa cyose wantumye nakinonosoye. Maze Samweli aravuga ati: none urwo rwanaga rw'intama n'ibindi bitungwa runza mu matwi gogo n'ubwo iki? Maze Sauli abwira Samweli ati: ngabo zazanye ibitungwa bimwe bimwe kugira ngo bibe ibimazi byo gushikanira Uhoraho Imana yawe, ariko ibindi byose bisigaye twabitikije byose. Ariko Samweli abaza Sauli ati: mbega ni kuki utumviye Uhoraho Imana yawe? Maze Sauli amenya neza yuko yacumuye, aravuga ati: nacumuye kuhoraho, kuko naretse abantu bagakora ibyo bishakiye. Maze Samweli abwira Sauli ati: ko wataye Uhoraho, Uhoraho nawe agiye kuguheba. Maze Samweli ahindukiye ngo agende, Sauli afata umwambaro wa Samweli uratabuka. Maze Samweli arahindukira aramubwira ati: uko niko ubwami bwawe butabuwe, maze Uhoraho akabuha uwundi. Haraho wigeze kubarirwa yuko ukwiye gukora ikintu, maze wagikora ukagigeza hagati gusa ugaca winumira? Hanyuma waguhaye ibikorwa aje agasanga ntavyo wakoze, ugaca utangura kwiregura ngo uriya muntu niwe yanciriyemwo, canke uti niwe yambujije mba nabihejeje, kandi nategerezwa kumwumviriza kuko iyo ntamwumviriza haraho yari guhava angirira nabi canke akankubita. Mugenzi wanje, nagomba kukubwira yuko uvuze bene uko ruba rugwitwazo gusa wazanye. Icyo ubukwiye gukora nukubahuka ukaba intwari, ukumvira icyo bakubwiye gukora, hanyuma ibisigaye byose ukabishikiriza Imana. Ubigenza gute igihe abantu bagutaye? Mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 13 ku murongo wa 13, Yesu yavuze ati: muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsi iherezo ntiwazokira.